или Нижви Ди Америка. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse cyutse mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo. Perezida wa Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI asaba u Rwanda kuba mu muryango w'iyo Sentare. Perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda yagize icyo abivuga ko.
Tugiye kujyambura ICC ni ikibazo cya diplomasi. Akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Uwo ni Sam Rugege, perezida wa Sentare Kizigenza mu Rwanda. Mu Burundi, imigambwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega ntiyakira neza ukugene atabantu ifise mu mugwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara, naho umugwi Himbaza Drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya. Mari imbere yuko dushika kuri ayo makuru yose tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fide, turahera ku makuru avugwa ku Burundi. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch risaba igihugu cya Tanzania gukingira impunzi z'abarundi aho kuzihungura bitavuye ku bushake bwabo. Bill Frelick, umuyobozi ajejwe igisata cy'agateka k'impunzi muri Human Rights Watch, yashikirije ko Tanzania ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi zizotahukanwa ku nguvu canke ngo zisabwe kwiyandikisha ku rutonde rw'abataha batabishatse. Abategetsi ba Tanzania batangaje umugambi wo kuzoba barungitse impunzi zose z'abarundi 183 ziri muri Tanzania imbere y'uko umwaka w'2019 urangira. Frelick asaba umuryango umwe bwa Afrika kusaba ibisobanuro nimba Burundi na Tanzania by'ukuri bazoshira mu ngiro uwo mugambi bumvikanye ko mu gihe byokorwa ubumwe bwa Afrika bugakurikirana ibyo bihugu bibiri kuguhungabanya uburenganzira bw'impunzi. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye we yashikirije ko izo mpunzi zibuzwa gutahana hasi ere kubw'inyungu zayo bwite zijanye no gutakaza ubuzi. U Burundi kandi bwemeza ko umutekano ukwiye mu gihugu kw'abana babwo ata mpamvu yotuma babandanya kugorerwa mu mahanga. Abasivile bashika 12 barishwe mu bwicanyi bwari butumbereye amakambi y'impunzi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kane. Abel Alingi arongoye teritwari ya Jugu yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa ku bitero bitatu bitandukanye mu ntara ya Ituri mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri wa gatatu byanakomerekeje abantu batatu abandi bane barakomereka. Amazu atari make yarimwe abakuwe mu ngo zabo n'intambara yaraturiwe nk'uko abandanya bishikiriza. Ibyo bitero byabaye nyuma y'ibindi byahitanye abantu 14 muri ako gace nyene mu gatondo ko ku munsi wa gatatu nyene. Muri Afrika kandi perezida wa Sudani Umanuko Salva Kiir yashikirije ko mu kwezi kw'11 hategerezwa kushingwa leta y'ubumwe naho hari ibibazo bitari bike bitaratoregwa inyishu. Yabishikirije mu masengesho yatunganije ku kirimba ciwe ejo ku munsi wa kane. Perezida Kiir yavuze ko mu gihe umuhari SPLM-IO utavuga rumwe na leta wokwanka ishingwa ry'iyo leta, izindi mpande zasinye amasezerano y'amahoro bakwiye kuja hamwe bakayishinga. Perezida Kiir yahaboneye n'akaryo ko gutegeka abasirikare hamwe n'abajejwe umutekano guhagarika ubusuma ku banyagihugu ku murwa mukuru Juba hakoreshejwe ibirwanisho. Abantu bashika ku 1000 barimwo abategetsi ba leta, abacamanza, aho mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abakuru b'amadini nibo bari bitabiriye ayo masengesho yatunganijwe na perezida ejo ku munsi wa kane. Hano muri Amerika leta zunze ubumwe za Amerika yarirukanye ku butaka bwayo abanyakiba babiri bari mu baserukira ico gihugu muri ONU ibagiriza kuba bagerageje gukora ibikorwa ibangamira inyungu za Amerika. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ntibwashize ahabona amazina yabo bantu canke ngo butange amakuru y'ivyo bagirizwa gukora. Umuvugizi wabwo Morgane Ortagusi yashikirije ko bakoresheje nabi uburenganzira bahawe bwo kuba ku butaka bwa Amerika. Yavuze kandi ko abasigaye muri uyo mugwi userukira Kiba muri ONU bazobuzwa kuja mu kibanza kiri mu gace ka Manhattan i New York ahari icicaro cya ONU. Umushikiranganji wa Kiba ajejwe imigenderanire n'andi makungu Bruno Rodriguez yise ico gikorwa cya Amerika cyo kubirukana ko kidasobanutse kandi kubagiriza ko baciye kubiri n'amabanga yabo ya kidiplomasi ari nko gutuka igihugu cya Kiba. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yashikirije ejo ku munsi wa kane ko afise amakuru ahambaye agenewe Perezida Donald Trump ku kuntu yovyifatamwo ku bitero mu bibanza vyimburirwamwo ibitoro muri Arabia Saudite inyuma yo kubonana n'abategetsi ba Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe za Barabu. Uwo mudiplomate wa Amerika yashikirije ko habaye guhuza gukomeye ko Irani ari yakoze ibyo bitero mu mpera z'indwi irangiye byahungabanije ica kabiri cy'ibitoro Arabia Saudite cimbura, ariko umutegetsi ntiyashikirije uko Amerika igiye kwishura kuri ibyo bitero.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye u Rwanda, aho umuyobozi wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ikorera igaye mu Buholande Chile Oboe Osuji ari mu Rwanda mu gikorwa cyo gukarisha ubwenge bw'abacamanza ku mategeko mpuzamakungu. Yagiranye ibiganiro na Perezida wa Sentare Kizigenza y'u Rwanda Professor Sam Rugege vyagarutse ku ngingo zirimwo no gusaba ko u Rwanda rwoja mu bihugu vyemera kandi bikorana n'iyo sentare ifise icicaro mu Buholande. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Umucamanza Eboe Osuji akaba na Perezida w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ari mu Rwanda hagiye guhugura abacamanza b'urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'abacamanza b'urukiko rw'ubujurire n'ababuranisha bene izo manza ku rwego rw'ubujurire. Uyu muyobozi wa ICC yavuze ko ibyo azigisha aba bacamanza bo mu Rwanda bifite ubumenyi ndetse n'uburambe. Yavuze ko yabaye umushinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda ICTR aba uwunganira abandi mu mategeko, ubakaba ari umucamanza ari nawe uyoboye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda avuga ko batumiye uyu muyobozi wa ICC kuko abacamanza b'u Rwanda bashaka kwiyungura ubumenyi mu kuburanisha biriya byaha mpuzamahanga bigendanye n'ibyaha byo guhohotera abantu, ibyaha by'intambara n'ibindi. Usiga ikibazo cyo guhugura aba bacamanza, umuyobozi wa ICC yanasabye ku Rwanda rwakwinjira mu banyamuryango ba ICC. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Professor Sam Rugege avuga ko nubwo mugenzi we yabimusabye ku Rwanda rw'umunyamuryango wa ICC ko we n'urwego ayobora batabifatira umwanzuro ko ari icyemezo cya politiki.
Ibyo kujya muri ICC ni ikibazo cya diplomasi, ntabwo ari ikibazo kireba urukiko rw'ikirenga. Kubera ko wenda dufite aho duhurira nk'abacamanza, niyo mpamvu twabivuzeho akavuga ati wenda habaye opportunity ko icyo kintu cyaganirwaho byaba byiza namwe mudufashije kugira ngo u Rwanda rube membre ya ICC.
Profesa Rugege yavuze ko yamugaragarije impungenge z'uko ibihugu byinshi bya Afurika bitishimiye uru rukiko rushinjwa ko rwibasira Abanyafurika aho kuba uruharanira ubutabera mpuzamahanga nk'uko rwitwa.
Nk'Abanyafurika natwe tubona ko hari hasa n'ahari ikibazo cy'uko urukiko rusa n'urwibasiye Abanyafurika, nta wundi muri akurikirana mataro mnyi Afrika. Huko Syria, Myanmar, bari ya Rohingya. Birukanye mu gihugu cyabo abandi bakishwa abandi bagasenyerwa bakavuta rwose icyo kibazo turakizi kandi turimo kugerageza kugikoraho kugira ngo n'abandi bose bakora ibyo byaha nabo baburanishwe kuba urwo rukiko gusa naho rukurikirana abanyafurika gusa nanjye ntabwo bishimishije igihugu cyacu ntabwo kibyishimiye bagomba kugaragaza ko hari ikirimo guhinduka kugira ngo natwe tubere turugirire icyizere.
Ni kenshi Perezida Paul Kagame yakunze kumvikanaga imikorere y'uru rukiko rwa ICC aho avuga ko rwashyiriweho rwitwa urw'isi ubu bikaba bisa nk'aho rwashyiriweho gukurikirana Abanyafurika gusa. Perezida Kagame yakunze kuvuga ko Abanyafurika baburanishwa na ruriya rukiko usanga kenshi ibyaha baba barabikoranye n'abandi ariko bagakurikira nabo bonyine. ICC yashyizweho n'amasezerano ya Roma mu mwaka w'2002 mu gucira imanza abakoze ibyaha mpuzamahanga birimo ibya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ubu urukiko rufite ibihugu 122 byasinye ku masezerano arushyiraho ari nabyo byemerwa nk'abanyamuryango barwo. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho imigambwe imwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu ntara ya Gitega itakira neza kugene atabantu ifise mu mugwi wigengujejwe amatora muri iyo ntara. Babishikirije ejo kuwa kane aho urongo w'umugwi Seni yatangura gushira habona intonde z'abazotunganya amatora ku rwego rw'intara. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mushikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kane abagize umugwi Seni bishikiye mu gihugu hagati gushira habona intonde z'abatowe kugira baje mu migwi yigengijejwe amatora mu ntara. Petero Claver Kazise arongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yaranguriye icyo gikorwa mu ntara ya Gitega yabwiye abitavye icyo gikorwa intumbero yacu.
Twari kuherekana twaraba tijya nino twari bya madosiye dusanga n'abantu bamaze kwizigirwa n'imigwi yavamo kuvuga imigambwe amashyirahamwe amashengero twabizigiye rero natwe nzora kubizigira mugabo kandi tuza kubaza abenegihugu bose ngo babibone tukabahamagara tukagira inama nk'iyi kugira babone hanyuma igihe ho bariho icyo bakema umwe n'uwundi baze bagishikirize bari bahari nta nimwe bavuze bati uyu muntu turamuzeho ikintu cyotuma akajya muri uwo mugwi.
Urutonde rw'abantu 13 bagize CEPI Gitega bashyizwe ahabona ku mugwa mukuru wa politiki mu Burundi. Ariko rero bamwe mu banyamigambwe ivuga ko ikorera mu makomine 11 agize intara ya Gitega baridoga ko atamuntu n'umwe wabo ari muri uwo mugwi. Muri abo harimo umushinga mateka ndiho ku bwayo Norbe arongoye umugambwe Sawanya Frodebu muri iyo ntara.
Twabwakiriye nabi cyane ku buryo byace bitwereka igikorwa cya mbere Seni ishyize ahagaragara yuko bigoye rwose kwizera uwo mugwi ko uri kubakora mu butungane utunganiriza bose. Umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Gitega intara igizwe n'amakomine 11 umugambwe Sawanya Frodebu uraserukiwe muri ayo makomine yose. Tubamaze kuja gukorerayo amanama dufite amapermanance n'ayandi turiko turugurura. Ariko rero igihe tuzi yuko igikorwa cy'amatora hanini cega imigambwe twatangaye rwose kubona ata muntu n'umwe badushiriye mu rwego rwo gucungera ayo matora mu rwego rw'intara ni ibintu rero byatubabaje twibaza twifuza yuko no kuri Seni kwikubita agashi bigaragara yuko bariko barakora ata muco urimwo bariko barakora bakorera mu bintu bisa no kurenganya iyindi migambwe.
Eka na bamwe mu bari mu migambwe yaronkejwe abari mu mugwi CEPI Gitega ntibashima ingene hari migambwe atagikorwa na kimwe ikorera mu ntara ya Gitega yaronkejwe ibibanza muri uwo mugwi. Mupfasoni Belize Iradukunda aserukira umugambwe Senere muri CEPI Gitega ari mu bafisa kangonongono.
Igenwa ry'abantu ku bwacu turayigenga mugabo tugumana ibibazo n'ubundi kwereka imigambwe itaserukiye kandi ifite abanywanyi egeze amashyirahamwe yaserukiwe amadini nubwo atari yose ariko umuntu agumana akangonongono kwereka ibajya bobo bataserukiwe umuntu aca yibaza impamvu nabo bataserukiye mugabo nyine ku buryo bitatu ari abasenyi y'izi impamvu yabikoze tubishimuko.
umukuru w'umugwi Seni avuga ko ishingwa ry'imigwi yigenga ijejwe amatora mu ntara yubahirije ibisabwa n'amategeko nk'ubwoko n'igitsina. Kazisa akavuga ko kubona hari imigambwe itaserukiwe igitega kwa ribisanzwe kuko iserukiwe mu zindi ntara.
Twebwe twisuze yuko imigambwe yemewe, imigambwe ikorera mu ntara, mugabo kandi ntitwashoboye gushaka imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo ntibyari gukunda, kandi n'ibibanza bihari ntibishobora kugira ngo bije bw'imigambwe yose mu ntara zose. Nibyo kwira ni ukuvuga imigambwe mutabonye ngaha iri mu yindi ntara, kandi ibyo ntibisanzwe kuko ngaha nta migambwe 30 yari kuza, dufite ibibanza 13. Mugabo rero umugambwe utaje ngaha uja ahandi, nta mugambwe sanga uri hose kiretse imigambwe imwimye mubona yuko koko imigambwe yamaze gushinga imizi gusumba iyindi yose.
Urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, umushinga amateka George Nshimirimana wewe arakenguruka igikorwa cy'umugwi Seni, afise icyo asaba abazaba bajejwe amatora mu ntara.
Gukora ibikorwa abazaba bajejwe ataho bahengame, uko niho tuzobona ko ababarungitse babarungitse babizeye. Nico kinini twobifuriza kuko bobo bazobe aba arbitre ataho bahengamiye kugira ngo hanyuma babije, kandi birinde icyo cyose bicoza kutuma bakora nabi.
Umugwi CP ujejwe amatora mu ntara ya Gitega uko ari 13 bava mu migambwe nka CNDD-FDD, CNL, Florina, Radebu, Iprona, PMP, amashengero n'amashyirahamwe amwe amwe. Petero Karaveri Kazise arongoye umugwi Seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu akavuga ko Ekleziya Katolika itaserukiwe kuko ata dosiye n'imwe yatanze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda, umusaza Dasiani Nyiringindi aba mu karere ka Muhanga mu bumanuko bw'u Rwanda, atabaza inzego zitandukanye azisaba kumufasha kumenya aho umuhungu wiwe aherereye. Edouard Niyondamya agiye kumara amezi 3 yarabuze. Abamubonye bavuga ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye mu modoka yiwe igihe yari kaja mu gisagara cya Kigali, aho yari asanzwe akorera imirimo itandukanye. Eric bagira ubusara duha inkuru y'Idonido.
Ikibazo afite n'umwana wanjye nabuze, maze kumubura nza gushakisha. Imodoka ye yaratwaye ayirimo nisanga ahitwa Masuru mu mujyi wa Kigali.
Ubu ni umusaza Dasiani Nyirinkindi wo mu murenge wa Cyeza Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda wabuze muhungu we Bwana Edouard Niyondamya w'imyaka 34 y'amavuko. Nyirinkindi avuga ko muhungu agiye kumara amezi 3 bitazwa aherereye. Uyu musaza avuga ko mu makuru yahawe ari uko muhungu we yari mu modoka ye yo mu bwoko bwa Dudu afatirwa n'abapolisi ahitwa Rugenzi mu karere ka Kamonyi hafi na Kigali bamushinja gucuruza imyenda yambawe mizwi nka caguwa. Nyirinkindi avuga ko akimara kumenya amakuru yashakishirije henshi hashoboka.
Namushakiye henshi, nta sitasiyo n'imwe ya polisi ntagezeho i Kigali, cyane cyane niho nakunze gushakira.
Mu bihe bitandukanye Nyirinkindi avuga ko yagiriwe inama yo kujya gushakishiriza imasoro mu barwanya magendu ku ishami ry'ikigo Rwanda Revenue Authority cy'imisoro n'amahoro. Avuga ko akihagera yahasanze imodoka ya muhungu ifite plaque AAA391X. Avuga ko yabwiwe kujya gushakira igikondo hazwi nko kwa Kabuga mu kigo cy'inzererezi, ariko naho bakamusiragiza.
Igikondo nagiyeyo, nagiye inshuro nyinshi, ariko izo nibuka neza ni nk'inshuro 6. Ngiye ndabambwira ngo nisubire imasoro ngo nta burenganzira bafite bwo kumunyereka. Najya nanone imasoro bakambwira ngo nisubire igikondo kwa Kabuga. Ubwo ngubwo mbega ngo mu gihirahiro numvise ninaniye niko kushakisha uburyo nandikira inzego zindi nkuru.
Ni mu gihe madame Alexia Niyonteze mushiki wa Niyo Ndamya wabanje kugera imasura abapolisi ngo bamubwiraga ko nabo batazi irengero rya musaza we.
Baratubwiye ngo basanze ngo imodoka ngo iparitse yonyine umuntu ntawe babonyemo ngo bayisanze ku muhanda ngo bakayitera breakdown akaba ari yigeze aho ngaho imasura. Baratubwiye ngo natwe ngo nidukomeze dushake ngo ni tubatanga kumubona tuzababwire ngo nabo nibadutanga bazatubwira.
Ni ingingo ishabuje bikomeye umusaza nyiri nkindi.
Byarambabaje nabiteye mu mutwe kubona uburi umuntu ukamubura amanzaganya ntunabone naho aherereye niba n'icyo yababazwa kerekeranye n'icyaha yaba yarakoze ngo agaragare ati hanigwe kimwe n'uko bigenda mu mategeko y'u Rwanda aho ukamubura gusa narababaye cyane narababaye byarambabaje narahombye byinshi.
Hari bari ijwi rya Amerika abonye ifoto kopi niba ruwa bigaragara ko yanditswe n'umusaza Dancian nyiri nkindi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri iyo baruwa asaba umuyobozi mukuru w'igipolisi urwego rw'ubugenzacyaha RIBU n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kumufasha kumenya aho umuhungu aherereye. Ku murongo wa telefone ye ngendanwa twahamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha ntiyitaba, twanamuherereje ubutumwa bugufi tugira ngo tumubaze kuri iki kibazo ntiyabusubije.
Amazina yanjye muyakuremo ku bw'umutekano wanjye kuko urumva niba umuntu afungwa akaburirwa irengero bakantakana ko batamufite anje wabona baza kumpiga.
Ubu ni umwe mu nshuti ya Niyo Ndamya wembereye ijwi rya Amerika ko yasanze igipolisi cyamufatiye kuri ruriba yarangije kwambuka nyabarongwa z'i Kigali bamwambitse amapingu ngo hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 7.
Nasanze bamwambitse amapingu yicaye hasi barambaza imodoka uragize ndayizi nsanga ijya nitwaraho kuko yajyaga nagiyizaho rwose ni nshuti yanjye.
Uyu twise boss kubw'umutekano we avuga ko Niyo Ndamya yafashwe n'abapolisi bamubwira ko yari apakiye caguwa.
Ibintu bidasobanutse ukuntu utamenye ikiba kibyihishe inyuma none iyo umuntu afungwa ntagaragare kandi afashwe n'igipolisi cy'u Rwanda ntibamugaragaze urumva rero kiba ari ikibazo gikomeye hagati aho tuba tutazi.
Mu ibaruwa nyiri nkindi yandikiye inzego asaba ubufasha hagaragaramo ko umuhungu we yaba aherereye ahazwi nko kwa Kabuga Igikondo akibaza impamvu baba baramujyanye mu nzererezi.
Umuhungu wanjye ntabwo ari inzererezi, ntabwo yatwaraga imodoka adafite ibyangombwa rwose byo. Ubwo rero nanjye kumufata bamujyana mu nzererezi ni icyo kintu cyanyuze.
Ku murongo wa telefone ye ngendanwa ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Aime Bose niba mukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco mu Rwanda atubwira ko iki kibazo atakizi ariko anadusaba kumuha imyirondoro y'uwo musore bivugwa ko ari Gikundo bakamushakisha. Umwe mu banyamategeko we yatubwiye gufatanya ibicuruzwa bya magendo nk'uko ajya yunganira abantu mu nkiko abagomba gushyikirizwa inkiko akaregwa icyaha cyo kwica amategeko ya gasutamo ibihabanye n'ibi ujyanwa mu nzererezi kubw'uyu munyamategeko n'ugushaka kumwumvisha. Gikondo hazwi nk'uko akavuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye hakunze kutavugwaho rumwe. Umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu byegeranyo byayo yakunze kuvuga ko atari gereza, atari icumba, atari n'ibitaro, ahubwo ko hakusanyirizwa abafatwa nk'ikibazo ku mudendezo w'umujyi wa Kigali kandi bakazahava baranegekaye. Umusaza nyir'inkindi ngo yabajije iby'imodoka ya muhungu we baramusubiza.
Nabajije ibyayo barambwira ngo imodoka yo ngo ninyibagirwe ntayo nteze no kubona byose ndubura byose.
Ekwagira ubusanzwe ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwananya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi himbaza drummers w'abavuzi b'ingoma b'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda warasezerewe mu mahiganwa wari witabiriye mu gihugu cya Kenya. Waviriyemo mu gice cya kabiri gisiri cya nyuma n'ihiganwa ryateye impari nyinshi gushika aho abategetsi b'u Burundi bagiriza u Rwanda ko rwivye ingoma z'u Burundi kandi ko bagiye kwitwarira icyo gihugu muri UNESCO. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye n'abo bavuzi b'ingoma bamaze gutahuka i Kigali banavuga icyo biyumvira kuri izo mpari.
Umurisho w'ingoma zivuzwa na Club Himbaza ikorera i Kigali mu Rwanda n'umugwi ugizwe n'abasore 15, 12 muri bo ni impunzi z'Abarundi, 3 nabo n'Abanyarwanda bavuza ingoma z'Ikirundi kandi mu buryo bwa Kirundi. Hagati mu kwezi guheze k'umunani uwo mugwi witabiriye ihiganwa ryitwa East Africa's Got Talent ryahuje imigwi ndangakaranga k'ibihugu bine arivyo Kenya cakiriye ayo mahiganwa u Rwanda, Tanzania n'Ubuganda. Club Himbaza yaviriyemwo mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma kuwa mungu heze. Kuri Yannick Niyonzima amenyerezwa umugwi akaba n'umuvugizi wawo n'insinzi ikomeye naho batatwaye igikombe.
Ni intsinzi kuri twebwe. ifarape experience barape abagenzi ifarape abandi baratiste
uwo murisho ujyohera bawuvuza ni wabuze gutuma uburundi shavu uriniga ubushikira nganje by'inkeno n'imico kama bavuga ko uwo mugwi wiyitiriye ingoma z'uburundi nabajije umumenyereza wawo igihugu bagiye baserukira hagati y'ico bahunze n'ico babamwe ubu
ntabwo iserukira ya burundi ya rwanda baplayinze ubaki You can't get a little bit of a chance.
Umushikira nganje Pelate niyo nkuru yasohoye itangazo rivuga ko banegura ingendo ya Club Himbaza kuko batari bambaye imyambaro yerekana idarapo y'u Burundi abavuza uwo murisho bobo barahafitiye insiguro
imbere yabo ntibambara umusene DFD ejo bundi bambara mu mitingi yabo bambara amasiko y'inkona ya sene DFD iki rero ibyo ni bintu bashatse kuburira ku musa kubera yuko atakiza cyo bakumunzi imbere y'umujyi w'ubutegetsi bw'u Burundi kwerekana idarapo y'igihugu siko gukunda igihugu kuko hari n'abazambaye ariko bakiri igihugu bakica abantu baka n'ingoma yacu kenshi ibiriko
Uburundi bwavuye butunganya imyerekano ibujumbura yo kwiyamiriza icyo bise ubusuma bw'imico na karanga uwo mugwi wowo iyo waruri i Nairobi mu mahiganwa wemeza ko icyo gikorwa cabahanye inguvu yamara baragaya iyo nyifato babona ko ako gashavu gafatiye ku mvo za politike
kubona hagushigikira abarundi bene banyu bari hanze y'igihugu aho bavuga mu myerekano bavuga ati turashaka ko impunzi zitaha isuwa turavuga tikadushigikira abarundi baraperfominga mu ntuze yacu ariko tugakwiyamirira atari cyo byari guhindura turabifasha nko gusamaza abarundi murabona amatora begereje
ijwi ry'amerika ryabajije uwahoze ari umushikiranganji w'imico kama mu Burundi Dr. Alphonse Rugambarara nawe nyene abona ko ari imvo za politike
umurundi wese iyo patrimoine ni yiwe yaba mu mahanga arafise uburenganzira kandi ahubwo arasabwa kuvuga patrimoine y'u Burundi kuyerekana kuyishyira imbere none abo bariko barabashyira ko ibirego byinshi bonezerwa yuko basubiye i Burundi wabo baza bazanye intambo z'ikinyekongo z'ikiganda z'ikinyarwanda ntushobora kwaka umurundi icyari akaranga kiwe ku murundi kagizwe n'ibyo byose byo kumenya imico kama y'igihugu wamwatse kumbure ukuba i Burundi mugabo ntiwakuye mu Burundi mu mutima wiwe
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ingoma z'u Burundi zashyizwe ku rutonde n'igisata UNESCO c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kiraba imico kuva icyo gihe ingoma z'u Burundi ni itunga ridatizwa kandi ritiganwa ni naho icyo gihugu gifatira mu kuvuga ko kizokwitwarira u Rwanda ku rwatwaye izo ngoma mu mahiganwa yamara uwo mugwi urahakana ko ataho uhuriye n'imigwi yagiserukira u Rwanda East Africa's Got Talent yateguye iriganwa ryateye impari yavuze ko byari rigenewe abanyagihugu bose canke abafise uburenganzira bwo kuba mu bihugu bine arivyo Rwanda Kenya Tanzania n'Ubuganda abo bateguye ayo mahiganwa bati Club Himbaza irimo abafite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda Je Clavin Nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.